Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti zacu, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Ingingo z'ingenzi ziyagize: Leta y'u Burundi yatangaje ko itarabona amakuru ahagije kugira ngo ibashe kugoboka abarundi bagera kuri 70 bagotewe ku kibuga cy'indege muri Philippines.
Uruhande rw'ubushikiranganje bunyene byo kugora kutatubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza, kuko twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera yuko tuvugana n'ahatse bo dusanzura abarundi baba mu makungu.
Uyu ni Ines Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Mu Rwanda, urukiko rukuru rwatangiye kumva imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi. Ubushinjacyaha bubarega gushaka guhirika ubutegetsi. Muri Uganda, umugaba mukuru w'igisirikare General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko ashobora guca umutwe Bobi Wine, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yeguye, naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu irimo iraterana ubu ngubu, imaze nk'igice cy'isaha irimo yisuganya kugira ngo nyine itangire imirimo yo kwemeza burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gushize. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato rwose, ntimujye kure. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress imaze akanya iteranye hano i Washington DC, umurwa mukuru, kugira ngo yemeze burundu ko umurepublikani Donald Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gushize. Imirimo iyobowe na Kamala Harris, vice president wa Repubulika, nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Suwe vice president wa mbere watsinzwe amatora kandi akayobora inama ya Congress yo kwemeza ko yayatsinzwe. Umudemokrat Al Gore yarabikoze mu 2001. Icyo gihe ni George W. Bush wari watsinze amatora yo mu 2000. Naho umurepublikani Richard Nixon byamubayeho mu 1961, ubwo John F. Kennedy yari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 1960. Congress iteranye imyaka ine yuzuye neza neza nyuma y'igitero cy'abayoboke ba Trump ku ngoro yayo bita Capitol. We nabo bangaga kwemera ko yatsinzwe amatora yo mu 2020. Iki gitero cyaguyemo abantu 5 barimo n'abapolisi. Cyasize cyononye Capitol ku bintu by'agaciro k'amadolari hafi miliyoni 3. Trump yita itariki ya 6/2/2021 umunsi w'urukundo. Yatangaje kenshi ko ateganya kuzaha imbabazi bamwe mu bafunzwe kubera uruhare rwabo muri kiriya gitero. Abademokrat ntibashaka kubangamira imihango y'uyu munsi. Umukuru wabo, Depite Hakim Jeffries, yatangaje ko badafite mu ishyaka ryabo abantu batemera amatora. Naho umwungirije, Depite Catherine Clark, mu itangazo yashyize ahagaragara, ati nk'abantu batowe dushinzwe kubahiriza itegeko nshinga uko byagenda kose. Dushinzwe kubahiriza ugushaka kw'abaturage. Nta myigaragambyo iteganijwe uyu munsi kuri Capitol, uretse ko n'umutekano wayo wakajijwe cyane bidasanzwe. Nane babwiye mu ngingo z'ingenzi ko Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yatangaje ku mugaragaro ko yeguye ku mwanya w'umukuru wa guverinoma, ni ukuvuga korero nyine ubu ngubu atakiyoboye atakiyobora guverinoma ya Canada ariko rero azakomeza gukora kugira igihe ishyaka rye Parti Liberal du Canada rizashyiriraho uzamusimbura hagati aho ngaho yanasezeye ku mwanya w'umuyobozi w'iri shyaka nyine ryabo riri ku butegetsi. Eugene Mukankusi turi kumwe kuri telefone, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Iyi nkuru urimo urayikurikirana bimeze bite?
Nk'uko bivuze Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yatanze yasezeye ku mirimo ariko avuga nyine ko azakomeza kuzageza habonetse umusimbura. Trudeau rero araruswa cyane igitutu n'abadepite bo mu ishyaka rye ngo ave ku buyobozi bwaryo, bigaragaza ko ishyaka rizahonyorwa mu matora ataha. Mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru, Trudeau yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko izaba ihagaze kuzageza ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Ibyo bikaba bivuze ko amatora ashobora kutazabasha kuva mbere y'ukwezi kwa gatanu, kandi ko Trudeau azaba akiri Minisitiri w'Intebe ubwo Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko imisoro izagira ingaruka ku bukungu bwa Canada azaba arahirira imirimo ku itariki 20 y'uku kwezi kwa mbere. Trudeau rero yagize ati, iki gihugu gikwiye amahitamo nyayo mu matora ataha, kandi namaze kubona neza ko niba ari ngombwa ko ndwana intambara imbere mu gihugu, sinshobora kuba amahitamo meza muri aya matora. Trudeau w'imyaka 53 y'amavuko yatangiye imirimo mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015, yongeye gutorwa inshuro ebyiri. Ibyo bikaba byaratumye abumwe mu baminisitiri b'intebe bamaze igihe kirekire ku buyobozi muri Canada. Ngibyo Thomas.
Yeye Eugene, ndagushimiye kandi ukomeze nyine udukurikiranire ibinkurikizi z'iyi nkuru. Urakoze.
Urakoze nawe.
Hagati aho nibutse abatwumva ko Justin Trudeau ari n'umuhungu wa Elliot Trudeau, nawe wigeze kuba minisitiri w'intebe igihe kirekire, minisitiri w'intebe wa Canada. Hanyuma rero kandi nibutse ko Canada ari kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi, kiri muri rya tsinda ry'ibihugu bya mbere birindwi bikize ku isi bita G7 mu Gifaransa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ejo ku cyumweru yatangiye urugendo ngarukamwaka rw'icyumweru ku mugabane wa Afurika. Kuri gahunda ye hariho ibihugu bine. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Wang Yi abandanije umugenzo umaze imyaka 35 mu ntumbero yo gukomeza ingufu n'igihagararo by'igihugu uciwe ku mugabane wa Afurika ufise amatungo kama akomeye cyane. Ni mu gihe ingufu n'igihagararo by'umugabane w'Uburaya na Amerika biriko bitera bigabanuka bikomeye, bitegekanijwe ko Wang Yi agendera ibihugu bya Namibia, Congo Brazzaville, Chad na Nigeria. Urugendo muri ibyo bihugu ruzorangira ku munsi wa gatandatu w'iyi ndwi, rubaye mu gihe Ubushinwa buriko bwongereza imfashanyo y'amafaranga buha ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, kandi buriko burondera amasoko y'ibidandazwa byabwo bushorera hanze. Guo Jiakun, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa, yatangaje ko igihugu ciwe cemera civuye inyuma k'umugabane wa Afurika utegeze wibagirwa ko ufise ibintu vyinshi bishobora gutuma ushikira iterambere. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Mu gihe urugendo rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden muri Angola mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2024, ariko gwonyene yakoze muri Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari mu mabanga yiwe ya Perezida, Ubushinwa bwashize Afurika imbere ya byose ku bijanye n'imigenderanire yabwo n'amakungu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereze amakuru muri Mozambique, aho umunyapolitiki Venancio Mondlane utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi wanze no kwemera ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa cumi gushize, yatangaje ko kuwa kane azava mu buhungiro arimo muri Afurika y'Epfo asubire rero i Maputo. Fidel Niyongabo komeza.
Venancio Mondlane yasavye ko haba imyirekano mu kiringo c'indwi zitaninke ari mu buhungiro. Yavuze ko azotabuka mu gihugu ciwe kuri uyu wa kane w'indwi. Yatangaje ko azoshika imbere yuko Perezida mushasha Daniel Chapo arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Utegekanijwe ko Daniel Chapo wo mu mugambi uri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo arahira ku munsi wa gatatu w'indwiza. Sentari rero kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje intsinzi yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Venancio Mondlane yarangije mu kibanza ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Yariyamirije ivyayavuyemwo, ivyatumye haba imyirekano yahitanye abantu batari bake kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Mondlane yavuye muri Mozambique muri uko kwezi nyine, avuga ko ubuzima bwiwe bugeramiwe hari inyuma yuko babiri mu bafasha biwe bishwe barashwe. Mu butumwa yashikirije ku rubuga Facebook ku munsi w'Imana urangiye, yavuze ko azoba ari Maputo kandi ko abategetsi ba Mozambique batazosubira kumutuza mu gihugu.
Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko ahora ategereje ko leta zo mu karere ka Sahel zishimira igihugu cye ko cyazifashije kutigarurirwa n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe y'intagondwa za Kiislamu. Fidele Nyongabo nanone.
Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yateye ivyatsi abavuga ko igihugu ciwe categetswe kuva ku nguvu mu karere ka Sahel mu ijambo yashikirije abambasade b'u Faransa mu makungu mu ikoraniro rya Mariba uko umwaka utashe kuri politiki yo mu mahanga y'u Faransa muri uyu mwaka w'2025. Macron yatangaje ko u Faransa bwagize neza mu kugwanya abagwanyi b'abayisilamu mu mwaka w'2013 mu bihugu byo mu karere ka Sahel. Perezida Macron yatangaje ko ivyo bihugu vyibagiye kubashimira ko yamara ibaza ko hazogera igihe bikikebuka. Macron yatangaje ko atana kimwe mu bihugu byo mu karere ka Sahel vyobaye vyigenga muri iki gihe iyo u Faransa butarungika abasirikare babwo muri ako karere. Inteko z'u Faransa mu myaka ya vuba zaravuye mu bihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso inyuma yuko habayemwo kudeta z'igisirikare. Abasirikare b'u Faransa bariko baritegurira kandi kuva mu bihugu vya Chad, Senegal na Cote d'Ivoire.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aya makuru ndetse n'ibindi biganiro byose bya radio yanyu mushobora kubisanga igihe cyari cyo cyose kuri wa3@radio radio yacu vo@radio.com no kuri YouTube na Facebook radio yacu VOA ndetse no kuzindi mbuga zacu zose uko zingana ibiganiro biba biriho n'amakuru. Aya makuru tuyakomereze i Kigali mu Rwanda, urukiko rukuru rwatangiye kumva imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire. Ubushinjacyaha bubarega gushaka guhirika ubutegetsi, ariko nk'uko umunyamakuru Eric Bagirubusa yabikurikiranye mu rukiko uyu munsi, mu kwiregura kwabo bo barabihakana. Eric, komeza.
Alphonse Mutabazi umwe muri babiri bireguye kuri uyu wa mbere yasabye ubushinjacyaha kubanza kumugaragariza hagati y'amahugurwa baregwa ko bakoze no gushyiraho umutwe abagizi banabi bagamije guhirika ubutegetsi cyabanjirije kindi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko budategetswe kugaragaza abagize umutwe w'abagizi banabi igihe watangiriye n'abari bawuyoboye. Bwabwira urukiko ko bugarukira ku gusobanura ibikorwa bigize ibyaha n'amategeko abihana. Mutabazi yabwira urukiko ko ibyaha aregwa atabyemera kandi ko naho ahurira nabyo, yumvikanisha ko atigeze yitabira ayo mahugurwa aregwa, ahubwo akibaza icyo ubushinjacyaha bumuregera. Urukiko rukuru rwamwibukije ko aregwa kuyakangurira abandi bagenzi be bariganwa. Uregwa yavuze ko Sylvain Sibomana yamuhamagaye kuri telefone amubwira iby'ayo mahugurwa yagombaga kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ntiyabasha kuyitabira kuko telefone yari ifite ikibazo. Yemeje ko yabwiye Claudine Uwimana bareganwa iby'ayo mahugurwa nk'umuntu biganye banaturanye ku Gisenyi, akanamusaba kuyitabira. Mutabazi ntiyumvisha uburyo ayo mahugurwa ubushinjacyaha buyahuza n'umunsi witiriwe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uwo wizihizwa tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Abawizihiza bibuka igihe Ingabire yafatiwe agafungwa akigera ku butaka bw'u Rwanda ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka mu matora ya 2010. Mutabazi yibaza niba ayo mahugurwa baregwa yo gushaka guhirika ubutegetsi ataza kubaho byari buhagarike Ingabire de yari ifite insanganyamatsiko igira iti umunyarwanda niyubahwe. Yibukije ko kuva Ingabire yafunguwe umunsi utasibye kubaho, akibaza impamvu bagombaga kuyizihiza mu 2021 byabaviriyemo gufungwa. Mu magambo ye amwenyura ari nako acishamo agaseka, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye Mutabazi ati wasanga umunsi wa 40 utari wakageze bijya gusa n'imvugo yo mu gitabo cya bibiri yigira iti iminsi y'igisambo ni 40. Imvugo z'umucamanza zazamuye amarangamutima ku bakurikiranaga urubanza, bamwe muri bo ibitwenge birabegura basekera mu majwi yo hasi. Mutabazi akavuga ko adashobora kuryozwa ibyavugiwe muri ayo mahugurwa kuko atayitabiriye, avuga ko niyaza kuba byari inyungu zitari bumugereho. Mutabazi yatinze cyane kuri Ingabire Day, avuga ko ataterwa ipfunwe no kwambara umupira wanditseho amagambo asaba ko umunyarwanda yubahwa. Avuga ko ibyo ubwabyo n'uwabikora bitagize icyaha, na cyane ko politiki y'u Rwanda yemera urunyurane rw'ibitekerezo. ashize amanga imbere y'umucamanza Mutabazi yagize ati uwo munsi wa Ingabire Day uzakomeza ibihe byose igihe cyose inkiko zitarategeka kuhagarara. Mutabazi anaregwa ko yohereje ifoto ye iherekejwe n'insanganyamatsiko kuri Ingabire Day akoresheje telefone ye. Undi wireguye ni Claudine Uwimana avuga ko yitabiriye umunsi umwe w'amahugurwa ntiyasubireyo kubera ko telefone ye yari yagize ikibazo. Avuga ko ubushinjacyaha bumurega kwitabira amahugurwa agamije guhirika ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR mu Rwanda, nyamara we akemeza ko igitabo bahuguweho kivuga guhirika ubutegetsi muri rusange. Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira itsinda rigari mu baregwa avuga ko ikimenyetso cy'amajwi gifatwa nk'izingiro ry'ikirego cyose gikwiye guteshwa agaciro. Avuga ko ayo majwi yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni amajwi yafashwe n'uwitwa Boniface Nzabandora, nawe wemezaga ko yari umuyoboke w'ishyaka Darufa Umurinzi, arangije ayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha. Nzabandora ni n'umutangabuhamya muri urubanza. Gashabana akavuga ko gufata amajwi nk'ayo bisabirwa uburenganzira. Yavuze ko kuba abantu bahuje imyemerere bitagira icyaha. Yavuze ko nawe abishatse yashyiraho Gatera Day, umunsi wajya wizihizwa ku itariki Gatera Gashabana yavukiyeho. Yemeza ko kuba bunyunganira bakwizihiza Ingabire Day ari uburenganzira bwabo. Ku magambo baregwa ko bavugaga ko barambiwe gushimutwa imisoro n'ibindi, umunyamategeko Gatera Gashabana avuga ko kuba umuntu yakwitotombera bitamushimishije bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko. Akibutsa ko iyo hagize umunyamategeko ubona hari ingingo z'amategeko zifutamye bitamubuza gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga rukabisuzuma kandi ntibimuviremo gufungwa. Yavuze ko abanyunganira nta mutwe w'abagizi ba nabi bashyizeho kandi ko nta n'umugambi wo guhirika ubutegetsi bigeze bagira. Ubushinjacyaha bushinja abaregwa bose guhugurwa ku gitabo Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Srdja Popovic gisobanura uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu hatitabajwe imbaraga z'imbunda. Bukavuga ko umunyapolitiki Ngabire Victoire Umuhoza ariwe wahuzaga ibikorwa byose. Ingingo ahakana yivuye inyuma, iburanisha rakomeza kuri uyu wa kabiri. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru tuyakomereze mu Burundi, aho guverinoma ivuga ko idafite aho yahera kugira ngo ifashe abarundi bagera kuri 70 bafungiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Chimaniye, umurwa mukuru w'igihugu cya Philippines. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Nininahazwe, Ines Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, asobanura ko leta itarabona aho ihera ibafasha.
Ku ruhande rw'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'urunani makungu, iyo nkuru ntayo twari tuzi, uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryayishyize ahabona, ntayo twari tuzi kuko igihugu cya Philippines ndetse nabo bavuga ko ari Abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika, hari icyo muriko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo Abarundi batezurirwe, na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka 5 bari muri abo?
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari Abarundi, kuko nabo tuzi, twagerageje kurondera ukuntu twobashyikira turabibura. Twagiye duca kuri radiyo nyene yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turonderera baducire hamwe tushobore kuvugana. Ariko radiyo Ijwi rya Amerika yatubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, basiye bitugora nyine twobafasha base yuko dushobora kuvugana.
Uko babidusigure ku Ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu. Hari intambwe muriko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport, muce ku bategetsi ba Philippines, ico kibazo kibe hagati y'ibihugu bibiri, hako kiba hagati y'abo banyagihugu n'ubushikiranganje?
Mu bisanzwe nimba ari Abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippines, leta y'ico gihugu nayo nyene irafise gushobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari Abarundi, hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi. Ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippines, hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo.
Harya Uburundi na Philippines vyegeranye gute mu vy'imigenderanire? Hari ambasade Uburundi bufiseyo?
Imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippines isanzwe ari myiza cyane, ntabwo serukizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippines. Mugabo Philippines irafise ubuserukizi usanga bashobora kwitura, naho byo byagoranya tawuri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu kindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONI ubuserukizi bwa Filipine bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa aho Bujumbura
ko bariyo byo bariyo kuko baravugisha ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi turumva ko ari Abarundi ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'Abarundi baguma babazwa u Burundi
nega hajya burya abantu basabwe ikirundi s'Abarundi n'abanye bacu bose iburyo n'ububanfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe sinovuga ngo tuce tubakureyo ku nguvu kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu kubera nacho tugiye guhindura kubyerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'Urundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi baje gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi baje gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabushobora kubakomakoma n'ibindi cyo nababwira cyo hari abagenda bagiye gusaba ubuhungiro nta ubimenya nkabo rero iyo umurundi amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI tegejwe impunzi HCR ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusanga ubuhungiro ku ruhande rw'ubushikiranganji bunyene byo tugora kutatubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza kuko twe twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera ari uko twuvugana na HCR dusanzura abarundi baba mu makungu
ibishikiye aba barundi bari muri Philippines byari bwashike hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka ga Madame Sonny
muri kahise tarafi aho ntereza amaso ivyo bintu byari bwashike nabyo twibuka twibuka uruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikira nganje bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu buserukizi kugira ngo bacura kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafite mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari abasanga banagiye badafite impapuro zibagenga bazinzira badafite impusha zo kuba muri ico gihugu badafite impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganya mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari vyeyi leta yashirungika umuserukizi kugira ngo aje kuraba ivyo ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagataha bakoze icaha tukavugana ingene bohanuhama bakazorekurwa n'ibindi leta igihe cyose ibinyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha n'akahe
nibashimike bavuge nimba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yobafasha ibikishije mu bushikiranganji buje imigenderanire y'urundi makungu nimba batabaza nahishyirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi urumva nkaho sinoheza ngo ndarivugire sindi umuvugizi waryo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda yari Ines Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Rero ku kibazo cy'abarundi barenga 70 cyangwa bagera kuri 70 bamaze igihe bafungiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga kimaniye umurwa mukuru w'igihugu cya Philippines, yaganiraga na mugenzi wacu Diane Nini Nazwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abashinwa batatu batawe muri yombi muri teritwari ya Walungu, intara ya Kivu y'Epfo. Inzego z'umutekano zabafatanye amabuye ya zahabu menshi n'amadolari 800,000 zivuga ko bari bayafite mu buryo butemewe n'amategeko. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru dukesha abashinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo asobanura ko abafashwe kubera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bafashwe ari mu modokari ya Toyota Land Cruiser bari kumwe n'umusemuzi, umushoferi ndetse n'abasirikare babiri ba FARDC bari bo bacungiye umutekano. Amafoto yerekanwa n'ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo agaragaza udufungo twinshi tw'amadolari y'inoti 100 zifungiye mu masashe y'umukara ndetse n'utundi turimo amabuye y'agaciro. Mu kiganiro n'itangazamakuru, guverineri Jean-Jacques Purusi uyobora intara ya Kivu y'Epfo yerekanye ko abo bashinwa batatu bari bavuye muri teritwari ya Walungu bashaka kuva muri Kongo. Ubwo twageze Mashango Burale twabonye imodokari yiruka cyane, twayitambitse turayifata, twafashe amabuye ya zahabu lengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. twafashe n'ibifunyika by'amadolari kimwe bibiri bitatu bine bitanu itandatu birindwi umunani ubwo nzaba nkiri muri intara muzanyizere sinzemera ko ibintu nk'ibi bikorwa uyu ni umutungo w'intara kivuye izi ndege mubona zigenda zigaruka ziba ziri muri misiyo kandi amabuye yacu arambuka za serivisi z'ibirebera kuko baziha ruswa amwe mu mashyirahamwe za sosiyete sivile asaba ko hagaragazwa ukuri ku buryo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri iyi ntara Kasinga Jean Paul ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Walungu biratangaje kubona abantu bafatanwa ibihumbi magana inani by'amadolari na zahabu zingana kuriya umuntu yakwibaza uburyo abantu bageze aho bacukura amabuye y'agaciro guverinoma itabizi ngira ngo kugira ngo umuturage ave mu Bushinwa agere muri Congo akwiriye kuba afite impapuro zimwemerera gukora mu kwezi gushize kwa cumi na kabiri Abashinwa 13 bacukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko muri teritwari ya Walungu basubijwe mu gihugu cyabo n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu ntara kivuye hagati aho umwaka ushize abaturage muri teritwari ya Mwenga bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko Abashinwa bahagarika gucukura amabuye iwabo kuko bananiwe kuba bakira imihanda umutware Etienne n'umwarimu muri kaminuza ya IEA iripanze mu mujyi wa Bukavu mu ishami ry'ubukungu avuga ko uku gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko ari igihombo ku gihugu
buriya amabuye y'agaciro ntaza aribwa si nk'ibiryo abantu bahinga ngo beze barye ahubwo abasinya amakontra amapartenariat bayakoresha mu buryo bw'amaeshange bagatwe turabaha amabuye y'agaciro ariko namwe ibyo tuzabakorera ni ibikorwa remezo notama kubaka amashuri kubaka imihanda gusakaza amashanyarazi n'amazi gufasha abanyeshuri urumva ibyo bikorwa byose ibigenda bigegwaho kubera ko ni ibintu bikorwa nyine mu buryo bwa magendo kandi ni igihombo kinini kuko abaturage n'ibyo babiteze yuko babona imirimo ibikorwa remezo bibasha kuregera urumva ibyo ni igihombo kinini cyane no seulement ku baturage ariko no ku gihugu no kuri province
umushakashatsi ku bibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo Delphin Tanyom asanga bishoboka ko hari abantu bishe inyuma y'ibi bikorwa bifite inyungu iremereye
nuko baba bafite abantu bavuganye nabo bakomeye bakababwira ngo turabafasilita kugenda mukagerayo mukanakora uzona barindira n'umutekano gusa muzoduhe pare yacingana gutya noneho bikagenda byamara kugera ahantu akagira wendi ikintu gihinduka ashobora kugira ikintu gihinduka kuri wa muntu wabaprotejaga ashobora no gutinya influence n'igicuri cy'abanyagihugu kubera ko imaze kuba kinini amakuru yanyuze muri sources z'abantu benshi bakaza kureyariza ko abantu bemerewe kuza gukora bigiye kujya hanze bagatangira kubafata niyo mpamvu ntekereza ko bariya bari bafashwe mbere niyo mpamvu babalibera byoroshye
umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umuyobozi w'intara y'Kivuye Epfo Jean-Jacques Purusi yari yahagaritse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo urwego rujye ku murongo kugeza ubu ariko ntacyatangajwe niba ingamba zari zafashwe icyo gihe zarageze ku musaruro wari uteganyijwe Vedas Ngabo Ijwi rya Amerika Uvira
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda aho umugaba mukuru w'igisirikare General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa President Yoweri Museveni yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ashaka guca umutwe Bobi Wine umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se ibindi kuri iyi nkuru Diane Nininazwe
abitishije ku rubuga rwe rwa ex General Muhoozi Kainerugaba yanditse ko se wiwe yise umutama yubashwe cyane ari we wenyine akingiye Bobi Wine kugira ngo ntamuce umutwe amajambo yanditse kwa mungu kwinzwe heze akoresheje ururimi rw'icongereza rimwe na rimwe akaziracishamo yandika no mu kiganda yise Bobi Wine kabobi agira ati kabobi arazi neza ko umuntu umwe rudende amukingiye ari papa wanje iyo bamuze atahari uno munsi nari kumuca umutwe Robert Kyangulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine akaba yaje ubwa kabiri inyuma ya Museveni mu matora yo mu 2021 yaciye yandika ko ubutumwa bwa Muhoozi bw'iterabwoba atabufashe minenerwe majambo yiwe yo mu cyongereza yagize ati ubutumwa bw'umuhungu wa Museveni atwara igisirikare cya Uganda bwo kunca umutwe sugo kwanjanjwa ko kuko hari benshi we na se wiwe amaze kwica kandi na jewe akatari gake baramaze guhakwa kunyica ndateye ivyatsi iterabwoba ry'ubutegetsi burangwa n'ubuhemu amakungu arabona ibiriko biraba Kainerugaba yaciye amwishura ati niko ndakuvanye mu itiro imbere ko ndaguca umutwe banzu twishure amahera twaguhaye amafaranga General Kainerugaba avuga muri ubutumwa yaciye asigura ko ari ay'ubutegetsi bwa Uganda rwabwaramuhaye kugira ngo bukumire kiza besige yise warakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se yanditse ati cari cyumviro canje n'abandi ba General twagiye papa ko dushobora gukoresha kabubi mu gutuma besige ariko kuba ukomeye mu batavuga rumwe na leta tumaze kumuha ibifaranga byinshi kandi icyo twamusabye akagikora yaciye twihinduka atangura kutugirira nabi umuhungu wa Museveni Muhozi Kainerugaba yabandanije abwira amajambo menshi mabi Bobi Wine aguriyemo ayo kumutera ubwoba aho yavuga ko akongera kuvuga izina ryiwe canke izina ry'umwe mu bari mu muryango wiwe aza kumubangamira akamuhongora amenyo atitaye kumukingiye imenyesha makuru bitandukanye byanditse kuri no nkuru birimo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda aha niho aya makuru tuyashoreje muratubabarira ko iyo nkuru itarangiye neza ariko nakagaruka maze rero mugire umugoroba mwiza murakarama